Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 27 Nyandagara mu mwaka 2025 bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye nayo akaza kubagitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu ku mutumba Rumbaga ni muri zone Rukecho muri komine ya Ngozi baratangazwa n'ibiriko biraba mu matora y'abantuzi b'imitumba, aho wari yamenyeshwe ko yatsinze amatora yavuye asubirizwa n'irindi zina bukeye bwaho. Kugeza ubu ngo ntibazi neza uwuzoba arongora. Leta yari ikwiye kwiga neza ingene yonagura igisata c'ipampa ikareka abikorera utwabo bagashyiramo imitahe muri ico gisata kugira ngo imidogo y'abarimyi b'ico giterwa cyahoze kiri njabuka amazi igabanuke. Murakurikira murano makuru Pierre Claver na Imana akaba yahoze ari umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi. Mu mpera z'ano makuru naho tubafite ikiganiro ku isoko c'urunani rw'imenyesha makuru, aho uno munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho yacyoza abarundi bahunze igihugu. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya tutatugira ido nido kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubifuriza ikaze, duhere ku makuru ajanye n'umutekano wo mu ibarabara. Abantu bane bitavye Imana mu gatondo kuri uyu wa gatatu bivuye ku isanganya ryabereye muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera. Inkuru ziva mu gipolisi zimenyesha yuko iryo sanganya ryabaye nk'igihe c'isaha zibiri z'igice zo mu gitondo. Muri ico gihe ngo imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Quaster yava aho bita ku masangazira muri komine Kiremba itumbera mu gisagara ca Ngozi, hanyuma igonga ugendesha ikinga igeze ku mutumba wa Kibande. Wayagendesha ikinga hamwe n'abandi batatu mu bari muri iyo modokari bakaba bavuye bitaba Imana bashyitse kwa muganga, abandi bane barakomereka cyane nk'uko polisi kibandanya kibimenyesha. Izo nkuru zivuga ko iryo sanganya ryavuye kuri uyagendesha ikinga yoba yagendeye nabi iyo modokari hanyuma icita umurongo aho yononekaye cyane. Muri politiki abanyagihugu bo ku mutumba Rumbaga ni muri zone Rukecho muri komine ya Ngozi bamenyesha ko amatora yabaye kuwa 25 z'ukwezi kwa 8 yaranzwe n'uturenge twinshi. Bakavuga ko uwatangajwe ko yatsinze mu matora aje ku izina rya Siriyake Nsabimana, inyuma yaho abanyagihugu bagaragaje yuko batabishimye. No ku munsi wejo ku mugoroba bagwa mu gahunwe hongeye gutangazwa irindi zina ry'uwitwa Isaac Ndayiziga ko ariwe yatsinze. Reka turibaze Pacifique Keshimana.
Amakuru avuga ku mutumba wa Rumbaga zone Rukecho ya komine Ngozi amenyesha ko izavuye mu matora yabaye kuwa 25 ukwezi k'umunani 2025 bita isoni n'agahinda. Ni mu gihe inyuma y'ayo matora ngo hatangajwe ko uwitwa Siriyake ariwe yatsinze. Abanyagihugu bari aho bashyira urwamo hejuru biyamiriza ibitangajwe. Akamara amaza ngo kaje mu nyuma ko ku munsi wejo ku igenekerezo rya 26 mu masaha yo ku mugoroba ngo bagiye babona hatangazwa irindi zina ry'uwitwa Isaake ko nawe ariwe yatsinze. Abanyagihugu ngo bahava baratangazwa n'ako kajagari.
Amatora agera ku mutima wa Rumbaga uhagarariye amatora yaciye atangazwa atsinze uwitwa Nsabimana Siriyake. Abanyagihugu baca baragoma kuva nyene urwamo ruravuga kugera naho tutabazi igipolisi komiseraraza na opege barasuka mu mabisi bari babugaraniye mu mashuri kugira ngo ntibasohoka babahagarariye amatora. Twacangaye rero bukeye ku mugoroba uwo nyine ahagarariye amatora yongera gutangaza irindi zina ry'uwitwa Ndayiziga Isaac ko ariwe yatsinze. Akoresha telefone ahamagara ubusanzwe arongoye umutumba yitwa Minani Seterin amubwira ko ubu hatsinze Ndayiziga Isaac. Twacangaye rero tubonye yongeye gutangaza kwa wundi siri yake Nsabimana yari yatangajwe ubwa mbere atatsinze ahubwo hatsinze ndayizigayiza hasi.
Abo banyagihugu bamenyesha ko bigoye bikiriko wowe ugeze ubu bataramenyeshwa abandi batowe mu kurongora umutumba, bakavuga ko ibyabaye ari ubusuma bwari bwateguwe mu buryo bweruye, bemeza ko bagiye gutwarwa n'abo batitoreye.
Urumva ko abantu bazodutwara mu Rumbaga atari abo twatoye ahubwo ari abo twahambiriwe, ko ni mu gihe gushika n'uyu munsi aede iminsi ibiri iminsi itatu y'amatora abaye ntituramenya uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu. Ubu ni ukuvuga ko igihugu cy'u Burundi ata demokarasi irangwamo. Ni mu gihe twamaze kumenya neza ko hariho amakarata y'itora y'amazina b'abantu atabaho abitwa ku munyamabanga w'umugambo ku mutunga yitwa Diomede, ayandi akaba abitse ku mukuru w'agakimbiri yitwa Niyonzima Barnabe. Aya yaragoboroka bakazana bagategera abantu mu nzira bakaza barayabaha ngo genda utore. Ibyo rero twamenye ko ngo ari amakarata yatanzwe n'umugambo CNDD-FDD yamariho igihe cyose habaye amatora bakayakoresha mu kwiba amajwi.
Mu Rwanda ho kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe, twarondeye umustantere wa komine Ngozi co tumwe n'uburongoye mu gusesi ari Ngozi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ibyo byabaye ariko twabakenye.
Arakoze Pacifique Nkeshimana mu bijanye n'umurimyi n'ubworozi, leta ngo yari ikwiye kwiga neza ingene yonagura igisata cipama. Ako kamo na Kapiere Claver Nahimana yahoze ari umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi akabona ko ibyo bishobora gutuma imyidogo y'abarimyi b'ico gitegwa yogabanuka, kuko babona umengo ico gitegwa nta gaciro kigihabwa, kandi aho hambere hahise cari mu bitegwa njabukamanzi byinjiza amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu. Pierre Clave Nahimana abona ko leta ikwiye kureka abikorera utwabo bagashira imitahe muri ico gitegwa ngo byo byotuma n'abarimyi baronkera akoyoko. Dukurikire Pierre Claver Nahimana kaba yabaye umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi yabivugiye ku radio Isanganiro.
Amafaranka rero ahabwa abanyagihugu tugereranije mu mafaranka y'agaciro kuva kera gushika ubu wasanga ari abja hagati y'idolari ubusa n'ibice cumi kuduga gushika idolari ubusa nibice 33. Byumvikane rero yuko nkubu abarimyi bariko baravuga bati turonka ku kiro amafaranka 1000 y'amarundi, ayo rero uyahinduye mu madolari usanga ari make cyane gose. Ariko kero urumva bararonka n'udusense 33, ubu nibaza ko bari munsi cyane. Urabye aho idolari burigeze muri kino gihugu usanga ayo mafaranka 1000 ari makeyi cyane rwose. Rero bajya barungarira gusema ugarumva hari ibibazo ibibazo rero bidatoroye inyishu bishobora gukunda rero yuko abanyagihugu bazotiba ngo baronke igiciro cyiza. Hajya bavuga bati leta niduha amahera 2000 bikemeye yakura he, kuko iyo yakuye mu mwimbu mu gihe mwimbu rero ari mutoyi nakojere ko icibura hikura amafaranga kugira umunyagihugu ntazosubira kwidoka. Nuko muri ico gisata ishireho ibyangombwa bikenegwa kugira ngo abantu bafise imitahe ikomakomeye n'abanyamahanga n'abo hagati mu gihugu bashobore kuzana imitahe ngaha mu Burundi mu gisata cipama. Ko tego tarwo gisata cipama nacyo kirakeneye amafaranga menshi kugira kinagugu, kandi gisata mwe n'ico barashoshamo amafaranga kuko bagira bati igihugu ipama ni kintu gikomeye cyane rwose. Bagira bati habisize n'imitahe turashobora no kwikorera amayizine yacu kuri mpuzu dushaka.
Nkuko mubimenyere ku minsi yose ya gatatu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mutegurirwa n'urunani rw'ibimenyeshamakuru, mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku majambo yo gucyoza abarundi bahungiye hanze y'igihugu yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku isoko mushikirizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Hari mu kiganiro cyari mushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku igenekerezo rya 2023 myandagaro 2025 mu ntara ya Butanyerera, yamenyesheje ko ikibazo cy'impunzi ari ico kwitondera ngo kuko azi neza ko abahunze kugira baronke amahirwe yo kuja kuba mu bihugu biteye imbere, ariko ku mashirahamwe akurikiranira hafi impunzi babona ko ayo majambo ya Heverien Ndikuriyo yuzuyemo urwaho n'inzigo, mu gihe bizwi ko abarundi bahunze amabi akorwa n'inzego za leta na cane cane bicishije ku migwi y'inkorabara y'imbonerakure. Mukanya nido nido rya kino kiganiro ku isoko mugiye gushikirizwa na jewe vya Gahungu Sangwe Kaze. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aherutse kwemanga ko atahunzi yahunze umutekano iriho, ko abahunze babigize ku nyungu zabo harimo n'izo kurondera kuja mu bindi bihugu vya kure. Ku bwa Heverien Ndikuriyo yemera gusa abaronderwa n'ubutungane bonyine ko aribo bafise ikibazo n'igihugu, ariko abandi bose ngo nta mpamvu yo kurondera kubatahukana kuko atari impunzi. Tumwumvirize.
Ibintu vy'ubuhunzi twe twabibayemwo bamwe bamwe harimo ibiharuro vyinshi. Iyo muri ko bavuga impunzi no kwitonda, kuko hari impunzi ziba zifise objective cyangwa ivanye n'icyazi cyane. Hariho abajournaliste benshi bamwe bari muri za RPA bari hanze kubera murazi yuko nabo bariko rakokeza kugira ngo babe gutembagaza ubutegetsi. Umva rero nabo nyene nta wataje ngo bamwankire, kuko abo leta yasize ku rutonde ikeneye gucya ku intoki. Ubucamanza bwo rivuga buti aha turashira ku intoki irashika 30 none abandi bakora iki hanze? Ugiye kubera kunari gutembagaza ubutegetsi uguma ufise izo ngorane z'ubutegetsi zawe. Mu mugambwe ari abagiye mu 2015 nabo twita abafronde bariho baragiye kuko bivana abari muri Tanzania bavuga ngo zire muri Canada. Urumva impunzi ziri sinibuka n'amakamyo y'impunzi ariho umwego zandi utariyo mugabo bavuze yuko bahunze kugira ngo bazoronke uburenganzira ukuja muri Australia, ukuja muri Amerika, ukuja muri Norvege, bijya bihugu by'i Buraya. None nk'uburyo ngo tuvuga ngo mutahukane kandi agomba kwigira i Buraya abagiye imahama. Ntuzi ko warabonye umuntu ahunga atwaye pasiporo? Ntuzi ko bagiye kuri pafu bose bagasaba pasiporo gushika n'aho pasiporo zihera amakarita azagahera tuko turahabantu. Warabonye uhunga uja gutora pasiporo kukibwa ati kuri pafu? Hari abagenda bavuga bati jewe ndi mpunzi nzobizonyorohera kuja ahana gushika kuri iki n'iki n'iki. Nicyo gituma burya impunzi ivuga iti nahunze amahoro n'umutekano ntayibaho. Abantu bose bajya bose uzokumva bariko baravuga hari ibyo bahunze hari icyo bari bakeneye gushikako. Rero kubiri impunzi yose iri hanze ni impunzi ifise igituma. Nta mpunzi yahunze ubusa iriho. Ubu mu Burundi hari miliyoni 12,500 ziri mu Burundi. Hariho ngafu miliyoni uriko aca amahera hanze mu bihugu byinshi.
Kubw'ishyirahamwe rikurikiranira hafi ibibazo by'impunzi CDH Picard, Leopold Sharangabo arirongoye amenyesha ko amajambo ya Heverien Ndikuriyo yuzuyemo ishari n'urwango, kuko bizwi neza ko uretse ko izo mpunzi zitabaye mu buhungiro kubera zibayeho neza, kandi bizwi neza ko bahunze umutekano muke.
Et de rétablir plutôt un climat de confiance et de sécurité dans le pays où chaque Burundais doit pouvoir rentrer librement et en toute sécurité. Les faits ont montré que plusieurs Burundais revenus d'exil ont été victimes de harcèlement, certains ont même été assassinés et d'autres n'ont eu d'autre choix que de repartir en exil. Nous avons également appelé les autorités burundaises à cesser d'utiliser le coup d'état manqué du 13 mai 2015 comme prétexte pour justifier la persécution d'autres Burundais. La communauté internationale et le pays d'accueil à ne pas se laisser distraire par de tels discours tenus par les autorités burundaises, mais à continuer de soutenir les réfugiés, notamment à leur assurer les moyens nécessaires pour vivre dignement dans les conditions d'exil.
Sharangabo asaba umugambwe uri ku butegetsi kutarondera ibindi byitwazo kugira ubandanye gushinyagurira impunzi, kuko nazo zifuza kuba mu gihugu cy'amavukiro nk'abandi barundi bose. Ariko batotejwe guteba naho batabagahunga inyuma yuko bamwe muri abo batagize amahirwe yo guhunga bakaba baramaze kugandagurwa bunyamaswa.
Twasabye cyane cyane Leta y'u Burundi kutabandanya ikora mu nkuba abarundi harimo ibibazo by'ubuhunzi, ahubwo igarure umwuka mwiza mu gihugu n'umutekano ku mundi wese, aho umurundi wari wese ashobora guhunguka agatekana. Byaragaragaye ko hari abarundi batari bake bahunguka bagahohoterwa bamwe muri bo bakagandagurwa abandi bagahitamo gusubira guhunga. Twasabye kandi ko batobandanya bagira ugwitwazo rwa kudeta yo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015 hadakwiye kuva icyitwazo cyo kubandanya batoteza Abarundi. Mu kurangiza twasabye kandi amakungu n'ibihugu byakiriye impunzi kudasamazwa na bene izo mvugo z'abategetsi b'u Burundi, ahubwo bakabandanya gushyigikira impunzi na cyane cyane mu kuzironsa bya nkenerwa mu rugo buzima butoroshi babarimo.
Nino ngaha dushye tugarukiriza ikiganiro ku isoko twari ko turabashikiriza kuri uno munsi. Mwakoze mwebwe mwese abari ko baradukurikira pya gahungu nariko ndakibashikiriza dabike banuye naho butaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Kegahungu turagukengurukiye ku kiganiro ku isoko waduteguriye ngaduce dusozera amakuru twariko turabashikiriza yo kuri uyu wa gatatu. Reka nshimire mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe na ubutaha.